Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muraho neza, murakomeye. Ni Thomas Kamirindo basuhuza na makuru. Ijwi rya Amerika nkuko mubizi ni ku rubuga rwa internet VOA radio yacu akadomo.com. Kuri Facebook turi kuri radio yacu VOA, naho ku maradio yanyu muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94.9 na FM 95.2.
Bishobotse twoshikiriza umushikiranganji w'ubutungane tukaraba n'umukuru w'igihugu kugira aboba barikenewe kurekurwa by'ukuri, kuko turazi ko yama yatanze ikigongwe mwaho tugasanga hariho abatataje.
Uyu ni Jean-Marie Nshimirimana arongoye ishyirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyururu mu Burundi. Amakuru yo mu Burundi kandi ni umugambi wo gutubura umusaruro w'ikawa, ibiruhuko by'abanyeshuri byagabanutse, na referendum ku mushinga w'itegeko nshinga rishya. Amakuru yo mu Burundi rero, ishyirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyururu n'imiryango yabo ryatangiye gukora amatohoza ku madosiye y'abanyururu mu mabohero yose y'igihugu. Umukuru w'iryo shyirahamwe Jean-Marie Nshimirimana avuga ko bizabafasha, bigafasha abanyururu cyane cyane gushakisha abashingwa manza, ni ukuvuga abavoka bababuranira. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Itohoza ku madosiye y'abanyororo mu mabohero y'Uburundi ryuguruliwe kuri uyu wa mbere ku ibohero ry'abakenyezi rya Ngozi. Mu kwezi kw'icumi uyu mwaka, ishyirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo yaragendeye amabohero yose y'Uburundi, naho babonye ibitari bike cyane cyane ibitigiri vy'umurengera mu mabohero. Jean-Marie Nshimirimana arongoye iryo shyirahamwe avuga ko batanyuzwe niko kwiyumvira kugenzura amadosiye yabo kugira vyorohe kubafasha.
Duhejeje twagira tumenyeshe abarundi namakungu ko bazomenya ati ibitigiri by'abafungiwe mu mabohero atandukanye bangana gutya, abaziri byaha ibi naba naba, tugira turabe yuko bishobotse twoshikiriza umushikiranganji w'ubutungane n'umukuru w'igihugu, kuko turazi ko yama yatanze ikigongwe mwaho tugasanga hariho abatataje kandi baza baronse icyo kigongwe cy'umukuru w'igihugu.
Iruhande y'ikigongwe umukuru w'igihugu ashobora gutanga, hari n'ikindi ishyirahamwe ntabariza risaba leta gushyira mu ngiro kugira ibitigiri by'abafunzwe bigabanuke.
Iyo umuntu aronse ikihano mfungura gifungo, ni ukuvuga yuko aza gukogura ibikorwa by'iterambere ry'igihugu mugabo ataha mu muhana iwe. Rero niyo ntumbero rero tugiye kubaza ababijejwe, turabe igituma intambamye yoba yaratumye icyo gikorwa kitaja mu ngiro cyangwa iryo tegeko ritaja mu ngiro. Twibaza rero ko ari akagoye twakubitira leta kugira ababijejwe bashyire mu ngiro iyo ngingo nk'uko itegeko riba ryavuzwe rikaja mu ngiro.
Rimwe na rimwe mu manza harakunzwe kumvikana abanyororo bavuga ko amadosiye yabo ajyamo utunenge, basigura ko bafungiwe politiki. Ishyirahamwe ntabariza ryoba ribafasha gute?
Turaba abafungiwe politiki, turaba umunyororo wese ari kuri buno butaka bw'u Burundi, turaba umuntu arengana cyangwa uyu n'uriya, kuko tubiravye bose umuntu apfunzwe mungu umuntu twaca tubyita muri politiki, kuko hari igihe umuntu yagiritswe ikintu akiri ugasanga mugabo winjiye mu ndi dosiye ugasanga sicyo. Ni nacyo gituma rero mutenyenyera gatonya iya nkete itangiye mu minsi iza tuzomenya abafungiye politike n'abatafungiwe. Nitubabwira ngo abafungiye politike bangana gutya, nuko ntibangana uko bivanye n'ukuntu igihugu kibivuga. Tuzumviriza abana bariya rero tumenye abafungiwe ibya politike tuzoheza tubisubire tubatangaritse.
Itohoza ku madosiye y'abanyororo ririko rirakogwa kandi ku mabohero ya Mpimba na Bubanza nk'uko uburongoye ntabariza abivuga. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Jean Bosco urakoze. Noneho rero tujye mu cibitoke tuvugane na Evariste Nzikobanyanka kuri uyu mugambi wa leta y'u Burundi wo gutubura umusaruro w'icyayi watangajwe uyu munsi n'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore. Byari mu muhango wo gutangiza icyumweru cyahariwe icyayi mu ntara ya Cibitoke. Rero Evariste,
Ihinguriro ryica y'ibuhoro mu ntara cy'ibitoke ryatanguranye imirima mike rigishingwa ariko nyuma y'imyaka 50 yarateye imbere imirima y'icyayi iraguka bishimishije. Umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'icyayi mu Burundi OTB Office du Thé du Burundi Jacques Bigirimana avuga ko n'umwimbo ku barimyi b'icyayi wiyongereye agafatira ku mwimbo w'uno mwaka.
Mu mafaranga uyu mwaka twasanze mu barimyi arenga gatoyi imiliyaridi 11. Murumva ko amafaranga ava iwabo akazi wacu munyuma kabi wacu agasubira iwabo. Ivyo rero no kugira ngo tugume muri ya ntumbero ya leta yo guteza imbere umunyagihugu. Muri no myaka 4 tumaze kuduza igiciro ku kiro cy'icyayi akarenga kabiri. Ubu igiciro kiba kigeze ku 250.
Naho biruko abarinyi bicaye bibuhoro muri yo ntara y'umuburare ku bushiru urengero bw'u Burundi bavuga ko amafaranga bahabwa na OTB ku kiro cy'icyayi ari make, bagasaba ko yoduzwa kugira bashobore kwikenura.
Biva yuko munduha umusahara muto ugasanga umurimyi w'icyayi ari karahomba bitewe nuko aza gusoroma hanyuma yaza gushora bakamuha amafaranga atari kwinshi. Batwongeye byorushimisha kandi tutarigira umwete gusumba ko twabara dukora.
Ugira kandi rero nuko naho amafaranga baduha insha ntikize 250 ku kiro ni make gose. Iyo ariko badumutse bo twije umushahara cyo dushimisha gose.
Icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu asanzwe ari n'imvukira yo mu ntara cy'ibitoke yari yitavye ivyo birori byo guhimbaza imyaka 50 iheze ihinguriro ry'icyayi ry'ibuhoro rishinzwe. Joseph Butore avuga ivyo leta yifuza gukora kugira umwimbo w'icyayi wiyongere no guteza imbere abarinyi b'icyayi.
Kubera rero ako kamaro k'icyayi kubera igihugu no ku gihugu nyene, leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganyo bw'ubuhinzi n'ubworozi yari yihaye intumbero zigera kuri 4 arizo zizi: kongereza umwimbo wa kanovera mu kunagura icyo gitego, guteza imbere abarinyi b'icyayi mu kubafasha kugira umwimbo wiyongere maze abone kuronka udufaranga dufatika, kongereza amafaranga y'agaciro bifatiye mu kugwiza umwimbo mwiza wihesha agaciro ku masoko mpuzamakungu no gutunganya neza ibijyanye n'igurishwa ry'icyayi, kwimbura no guhimbura ubwoko bw'icyayi bishorwa hanze kugira ntitugume dushora icyayi tumenyereye gusa.
Umuyobozi mukuru wa OTB ashikiriza ku bijyanye n'igitegwa cy'icyayi gisanzwe cinjiza mu gihugu 20% y'amafaranga y'agaciro buri mwaka mu kigega cya leta byifashe neza. Icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu akavuga ko hagiye kuba isuzumwa ry'ivyo vyegeranyo bivuga ko ibintu byifashe neza.
Yako muyobozi twumvise ingene mwabisiguye ko umwimbo wagenze neza, ibyo mwumvise ko biri mu byo leta yiyemeje gukora gushigikira abakora neza akwereka iko kali bakora yaza yerekana ibikogwa ikibuye mu bikogwa nako. Ivyo turiko tumba ngaha nivyo na maraporo meza abahinga dukorana bazokwicara yo bayasuzume barabe ko ivyo turiko turaga ngaha vyukuri dutajiye haruguru tukongera ko tugakura ko tukagwiza kwagabura hariho ikintu kiboneka kije ku ruhande, maze rero ku neza y'abahundi bose, ku neza y'abakozi ba OTB no kuneza y'icyayi ako kantu gaheze kaboneka.
Mu Burundi haharugwa amahinguriro y'icyayi 5, ihinguriro ry'i Bururi mu ntara ya Bururi, iryo mu Ijenda mu ntara ya Bujumbura, iryiteza mu ntara ya Muramza, iryo mu Gwegura mu ntara ya Kayanza, hamwe n'iryo ry'ibuhoro mu ntara cy'ibitoke. Ibuhoro muri komine Mabayi y'intara cy'ibitoke. Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Ikiruhuko cy'igice cya mbere cy'umwaka w'amashuri mu Burundi gishigaje iminsi 4 yonyine gusa cyaragabanutse kiba kigufi, abanyeshuri n'abigisha ntibabyakiriye neza. Fidelite yishatse araduye inkuru irambuye.
Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika biga amashuri yisumbuye ari mu mazone ya Nyakabiga, Bwiza na Rohero bari bavuye gukora ibibazo. Twasanze ku ibarabara ryitiriwe intara ya Muyinga aho rihurira n'iryitiriwe kaminuza mu ikomine ya Mukaza.
Ngwitsiri bakacha gupunguza bakagwe indwimwe ntibikunda ko unezewe cembere hari gihe nibaza ngo ntibyobaho kuko indwimwe ntiwaburutse kwee.
Tubona yuko ibyo bintu menga ntibyorohereza kubera nta mwanya wo kuruhuka uzoba ukwiye uhari. Amplisi tuzoba tuvuye mu magiza murumva hari hakenewe umwanya wo kuruhuka kugira tuzosubira ivyigwa twamaze kuruhuka, ni naho wiga neza.
Ntibatugumiritse uko vyahora, nta muntu yoroha ikintu kimwe ngo hama acasubira kwishyura n'ubundi ivyo nta na kimwe byungura. ukubera menga baratujyanira nijya n'umutwe ubutararuhuka bagaca bavuga ngo ndidusure ko kwishura ubwo nyene ibyo sibyo bituma abana bacu ubwenge
kubga sendika yabigisha ko na PES abanyeshuri ntibayira busema Emmanuel Mashandara yirongoye yemeza ko ubwo buruhuko ari ubw'umwanya muto
abateguye amashuri baravuga ati umwana arafisa kanye kukwiga mugaba arakenena kanye yo kuruhuka mugirewe utarusoka kanye kuruhuka cyangwa guhindura n'aho njye no mashuri bateganya cyashikwa sport kugira ngo ntigende neza gutegereje kwamagara abaserukire bakoze tukicarana twebwe tusaba turi ku kivi tukabereka inkurikizi nziza cyangwa mbi bivanye n'ingene ingingo iyi ndi yafashwe
uko vyahora mu kiruhuko cice ca mbere cy'umwaka w'ishuri n'igice ca kabiri abanyeshuri barabaruhuka indwi zibiri nayo igice ca gatatu gisoje umwaka w'ishuri abanyeshuri barabamara amezi abiri ubuko biri kutunde bw'inyigisho izogenga umwaka w'ishuri w'umwaka wa 17 ushire w'umwaka wa 18 bitekanjwe ko ikiruhuko cice ca mbere kizotangura igenkeje ya 2022 ukwezi kwa 12 kigahera itariki imwe ukwezi kwa mbere no kuvuga yuko itariki zibiri z'ukwezi kwa mbere amashuri azobatanguye mu gice cya kabiri naho uburuhuko buzotangura itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu uri itariki 9 z'ukwezi kwa kane nayo uburuhuko bw'icya gatatu buzotangura itariki 13 z'ukwezi kw'indwi uri itariki 9 z'ukwezi kw'icyenda igabanuka ry'ubwo buruhuko ni ngorane ku bana no ku bavyeyi nkuko bishikizwa na Niyongabo Gérard umwe sendika sepedic yabigisha
iyo minsi ntikwiye kubera yuko abana hariho abiga kukure baja kure yaho baba iyo batashire bafata umwanya bagashika banarondera n'uburyo buzobasubiza ku ishuri kandi no ku bavyeyi ni kibazo ko abavyeyi batagira uburyo
no mu banyeshuri twaganiriye hari batubwiye yuko biyungunganya kugira baronke ibikoresho by'ishuri
singira nk'umubyeyi no murumva nko mu buruhuko urumva umuntu ari higira amakaye kikoreye ibintu nyine byo kwigira amakaye
none nkawe warukora iki mu ruhuko
ndahiga nyine mpaka nyironke uniforme n'amakaye
mu bintu pressing up byose nje ndabyironderera amakaye amahera y'ishuri byose nje ndabyironderera
niyo ari mu rukone wo cukora iki kugira ngo ndo dukane
je mu bisanzu je nkora akazi ka mekanike
kimwe rero barabe bavyige neza ntibabe bariko barorohereza abana bo mu muji gusa abana bahandi hantu nabo bariko barabaca intege kuko urashaka kuzana ingingo kukubonye umwana wawe ngaho mwamana ukabona umenga ntacyakora gacugomba kwiyumvira ati nabandi bana ntabyo bafise bakora
kubwishira mu gishinze guteza imbere indero bafashe bige icyo gikwiye gukogwa nuko begwa n'ibyo duburuko bari bakwiye kwicarana maze bagatora umuti Jean Samandari arongoye ishyirahamwe bafashe bige
akamutwotera nuko abo byegwa babanza bakajya inama n'ingizi ziraba nk'ingingo zifashwe gitumbuka kuko burya ingingo yose iza iraba umuntu uwo muntu nawe ategeza kugira icyo abivuga
ku munsi wa gatatu w'indwi iheze hatunganijwe inama i Bujumbura yahuje amasendika y'abigisha abaserukira abavyeyi abanyamashengero hamwe n'abayobozi bo mu bisata by'ubushikiranganji bw'indero ku ruhande rw'ubushikiranganji bw'indero iyo nama yari yitabwe n'umuyobozi mukuru w'ibiro by'inyigisho ari kumwe n'umuyobozi mukuru w'igisata cy'amashuri shingiro amakuru dukura mu bitabye iyo nama amenyesha ko abaserukira ubushikiranganji bw'indero bashikirije kwigabanywa igice kiruhuko ryabaye kugira ngo hongerezwe igitigi cy'amasaha ategekanywa mu nyigisho ku rwego mpuzamakungu abaserukiye abigisha basabye ko ivyo kugabanya ikiruhuko vyohagarikwa maze ayo masaha akenewe kongerezwa hakigwa ukundi vyokogwa inyishu baserukira ubushikiranganji bw'indero babahaye niyuko bagiye gushikana ico kibazo aba barongoye i Bujumbura Fidelite Ishatse ico gya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ayo makuru rero y'umunota umwe mushobora no kuyobona kuri Facebook y'ijwi rya Amerika, radio yacu VOA. Mu cyumweru gishize, Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yatangije ibikorwa byo gusobanura ibijyanye n'itora rya kamarampaka, referendum, ryo kwemeza cyangwa guhakana ingingo yo guhindura ibwirizwa shingiro no kuvuga itegeko shinga. Kuri uyu mugambi mu kanya gashize mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Tasien Sibomana, umuvugizi wa Uprona itemewe na leta mu Burundi, na Eric Nsengimana arongo ishirahamwe ryishinze guhindura ingendo mu rwaruka rwo muri Afrika. Tasien Sibomana aratangira ari uvuga kuri uyu mugambi wa referendum.
Mwisanzuro mugambi netuwa wakire neza kubera hari ibituma bikuru bikuru n'ibindi bisanzwe bituma tutawakira neza. Mugambere hoho ibwiriza shingiro dufise rigenga igihugu ubu ni igice kimwe mu bice bihambaye by'amasezerano ya Arusha yatumye Barundi basubira kugira umwizero kubana neza umutekano n'amahoro bigasubira kwikiyongera. Kugira rero urihindure nuko abateye igikumu kuri ayo masezerano bose harimo mbere n'abasinya amasezerano yo guhagarika intambara barimwo kugira babanze kuvugana mbeho hindurwa iki turavye ica amasezerano y'Arusha yamariye igihugu n'ico yobandanije akimarira. Ico ni cyambere cya kabiri nuko mungingo ya majana 299 y'ibwirizwa nshingiro bivugwa neza yuko atantu mbere yo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro yofatwa mu gihe iyo ngendo ishobora guhungabanya ubumwe bw'abarundi, umwumvikano w'abarundi, kunywanisha abarundi, mu gihe iyo ngendo ishobora guhonyanga inzira ya demokrasi twafashe, mu gihe ishobora kugirira nabi ubwigenge ku Burundi no kubahiriza imbibe z'igihugu. Ibyo nabyo mukaba muzi ko amagume tumaze mu minsi yatumye abarundi ndiri harimo n'abanyapolitike n'abarongoye amashirahamwe adaranirize ibyiciro vya politike harimo n'abamenyesha makuru bahunga igihugu. Guhindura rero ibwirizwa nshingiro muri ibi bihe ryategerezwa kubanza kuraba ko bidahonyanze iyo ngingo y'amajana 299 twebwe ku bwacu birayihonyanga koko. Icya gatatu mu bituma bikuru bikuru tutabyemera nuko turi mu biganiro by'Arusha. Ibyo nabyo bikaba byazanywe no kutumvikana ku iyubahirizo ry'amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro yabyaye. Tukaba twari tuzi ko impera n'impera uko duhereje ibyo biganiro tuzoza dusubiye kubona kuma ingene ayo masezerano yobumbatirwa n'ibwirizwa nshingiro ryayavuyemo bikubahirizwa ahubwo bikarushirizwaho gushirwa mu ngiro uko byari ubu. Ibyo rero bitatu bikuru bikuru biradutuma tutaraje no mu idonido ry'ibyo bashaka ko bihinduka, biradutuma twebwe tuvuga tuti ntiwari wo mwanya siko byategereza kugenda.
Eta siyansi yubona hariho abanyapolitike cyane cyane abari ku butegetsi bavuga ko hariho ingingo zimwe zimwe ziri mu ibwirizwa shingiro zataye igihe, izo ngingo ntizikwiye guhinduka.
Ibyo se abari ku butegetsi gusa, natwebwe turabona yuko hariho ingingo zishobora guhinduka kandi ibyo murabizi. Si ubwa mbere icyo kibazo kivugwa, si ubwa mbere intumbero yo guhindura ibwirizwa shingiro ifatwa. Murazi mu 2013 kuri icyo kibazo cyakuze gushika naho hagigwa inama yahuje inzego zose z'igihugu igahuza imigambwe yose yemewe n'amategeko, igahuza amashirahamwe ategamiye ibyiciro bya politiki, agahuza amashengero n'abandi, bakagira inama ikomeye imigwi yarongorwa n'abihebeye Imana kugira berekane ko atabo bahagaze gushika bumvikana ku byohinduka. Mugabo nticabujije ko ibyo bitabwa mu kabati hanyuma bakajana ibyo bashaka mu nama nshingamateka tukagira Imana bikananirwa kubera amajwi asabwa atashoboye kuboneka. Ibyo rero nico kibazo nariko ndakwishura. Ibyo hinywanyugwa ni bike kandi ibyo nta maruru byari gutera, nico gihe bari babyumvikanye ko mugabo turaza kubishika ko sivyo kumbure bakeneye guhinyanyura intumbero n'iyindi.
Mushya ntaye namwe Eric Nsengimana, mwakiri gute umugambi watangajwe guhindura ibwirizwa shingiro?
Twege mwishira hamwe mparanira majambere ajas umugambi w'inyanyura ibwirizwa shingiro twawakiriye neza na cyane cyane twawakiriye neza dushingiye kuki ukuntu ibwirizwa shingiro ryahora ryagiye ritera impari mu mwaka w'2015 abantu benshi bagafa abandi bakangazwa kubera kutumvikana ku mategeko agenga igihugu hanyuma twege turavuga tuti mbere turi no muntu basabye twandisha makete atandukanye tuvuga ko boneka ibwirizwa ritomoye ibwirizwa abarundi bose biyumvamwo ibwirizwa usomye atamategeka vuguruzanya umwe adashobora kuvuga ukucanye kuriya hama twege mwishiramwe ajap tukavuga tuti dusomye rino bwirizwa rishasha tubona integuro y'ibwirizwa rishasha turabona ko byukuri utwo tunenge bagiye baradukuramwo kugira ngo umurundi wese ashobore kwisangamwo kandi tugire ibwirizwa bidaciye ku bintu n'amategeko
hari ikibazo ariko
bidaciye ku bintu n'amategeko cyangwa umwe ngo ashobore kugira kuryumva uko arisha agishakiye kandi bishingiye ku mategeko nyene yanditse
ibibazo
nashaka mvuge gato ku byo umugenzanje turi kumwe mu kiganiro ariko aravuga nacyane cyane avuga ko ibwirizwa ari ibwirizwa ryari rishingiye ku masezerano y'Arusha yatewe kugikomo kuwa 2008 nyandagara mu mwaka w'2000 n'amasezerano yo guhagarika intambara nkamenyesha n'abarundi n'amakungu ko bariko baratwumviriza ko niri nyene naryo nyene rishingiye kuri ayo masezerano kuko uravye ni naco batanguriye ko bavuga ati twongeye kwiyemeza gushira imbere amahoro ugusubiza hamwe n'ubumwe bw'abarundi hisunzwe amasezerano y'Arusha yerekeye guhagararira amahoro no kunywanisha abarundi yashyizweho umukono ku igenekerezo rya 2008 myandagaro
ikibazo muri iki gihe mushya ntahe Eric Nsengimana n'ikibazo cyo kumenya niba ubu ari cyo gihe nyacyo cyo guhindura ibyo bwiza shingiro
ego iki ni nico gihe nyacyo cyo guhindura ibwirizwa shingiro kubera ko murazi ko uko iminsi igenda ibiri kiragenda mu gihe kiza hazo ari gihe nyazi nacu gutegura amatora y'umwaka w'2020 so umwanya uko hazo amatora y'gutora ibwirizwa shingiro uzoba ari umwanya ahubwo kwitegura gutora umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'izindi nzego zose zitorwa ziciye mu matora ubu rero abanyepolitike bariko baravuga ko atari cyo gihe n'ukugira ngo bigize ibihe inyuma kugira hazogera igihe tuja kwinjira mu gihe nyacyo cy'amatora baca bavuga ati ntibikunda ko amatora aba ibwirizwa shingiro ubunenge burimwo budakunze duce dusubira muri za njyane twahigiramwo z'umwaka w'2015
tubibutse inshuti mwese ko muri komorolanda nyakumviriza iradio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Emile Milioneza Mwiriweneza, izina jikiru ndi ninde mimo?
Ya, habu mukiza.
Habu mukiza, mwrafisi kiwazo, mwrafisi chimviro. Mwuri hee?
Di, mwagisara cha ujumbo.
Duga kujambo, kiwazo chimviro?
Bo, nagomba, naungude kwa mtu chimviro. Ujanya, nijia mimo ya fashi yoku hinya nyeribigiriza chimviro. Ningi ingo nukuli, nivyo, umukuru yoga rabile kuwe alidi. Ingi ingo ya biyatanga, jesuara yumbi zivimule kulira. Mugabo n'ukuri ku neza y'igihugu ndagirade mvuge yuko utari umwanya mwiza wo guhindura ibwiriza shingiro kuko ibwiriza shingiro umenga ryaratowe 2005 nyamba ntihenze arabaye referendum abamwe barahimiriza abayoboka baratora oya abandi baratora yego ariko yahemutse abahimirije gutoza yego aribo batsinze n'ukuri kugira amategeko agira ubukomezi adonke demokrasi simbatare no kutegeko riba ryatowe ryomara igihe kirekire ko ndakeke ntihenze gato byiza shingiro rya leta zizumba za Amerika ni byiza shingiro ryo bari maze imyaka irenga amajana abiri rero narangiza nibariza obatumi mbega guhindura ibyiza shingiro tuzi neza ibiyigize yuko byavuye mu masezerano y'Arusha atakintu cyahindutse mu masezerano y'Arusha kujya nta bintu bishobora uno na amasezerano y'Arusha ko tuzi neza iyo bwiriza zishingizwa ngingo zoba zahinduka ariko tuzi neza yuko zavuye mu masezerano y'Arusha kaba tuzi neza n'ikintu amaze ngaha mu Burundi ntazaba ayo masezerano y'Arusha atoshye kara
murakoze habo mukiza Emile reka dutangure kuri mwebwe Eric Nsengimana inyishungu fi cyane rwose kuchivazo cha Emida hawa mukiza.
Ego, ikibazo chiwe na chumvise, na gomanda muhumu lize kwa tama sezera, no ya rusha zo azo tose karakubera ko na vuzeko lino bwirizwa ino ntego yibwirizwa shingiro mu gibyo togwa rizoba rishingiye kuri ayo masezerano yarusha nyene naryo riha agaciro cyane aya masezerano yarusha kandi umukuru w'igihugu yaravuze kubijanye n'ubwigenge kubijanye n'aya masezerano nyene yarusha hamwe no nayagenga umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ko ibyo bitazokoma komwa no kuvuga ko hazohindurwa amabwirizwa yarasanzwe amabwirizwa menshi nkayo mwagiye mwumva batahuriza ko umwe wese mu kuyasoma ukutanye kuriya kandi ugasanga bugaco kimwe ayandi nayo ugasanga ntagihuye n'ibihe Uburundi bugezemo ama kubijanye n'ikihe naho sinzi iyo bagenda bavuga ati igihe nyacho cyo gutegura amatora cyo guhindura ibwirizwa shingiro n'iki hanyuma yavuze ati ibwirizwa rya Amerika rimaze imyaka inganuho Amerika n'igihugu cigenga Uburundi nabwo kandi n'igihugu cigenga n'iyo igihugu cyose gifise uburenganzira bwo guhindura ibwirizwa shingiro mu kivi cyose babona ko bikenewe rero uno munsi nkuko mwabonye ko ibwirizwa shingiro ryari ryateye ikibazo nico gituma abanyagihugu bose babicishije muri wa mugwi wo kuvugana kuri no kurekura wa mugwi ujejwe ku ibiganiro mu gihugu bose bagiye bashikiriza ko ibwirizwa ry'u Burundi n'umutonenge twinshi ryohinduka
yego moshya na itasi sibumana amakenga imoshya na Emile abo mukiza avuga ko abaza niba guhindura ibwirizwa shingiro bidashaka kugira bidashobora kugira ingaruka ku masezerano y'abarundi mwebwe mwihweje zijya nyingo zose twabonye ziri ku mpapuro 56 hari izindi nyingo zitaye amakengazo mubona ko zohava zigira ingaruka mbi kuri ayo masezerano
murakoze cyane nibaza ko Eric wo muri Ajap ashobora kuba atarasoma neza ibyo bagomba kubihinduka kandi iyo yarabisomye agaca asigura ko iyo ntumbero nibizohinduka byubahiriza amasezerano yarusha yo bayasomye nabi mutigute ngiye ko nshanishura ikibazo cha Emile yuko ubu atari wo mwanya mwiza ukurihindura nkuko nabisiguye hari ingingo y'amajana 299 bibuza hari ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi biri hanze na cyane cyane abanyapolitiki hari imbere n'abanyapolitiki bari mu gihugu batagishijwe inama eka nibindi nibindi ishaka biri rero nishura cyivyo cyuko ibyo bariko baragomba kubihinduka kuri Emile bituma hahinyanyogwa canke hari byo ibitukubahiriza mu masezerano yarusha ni no kuri nko kurima arico gituma mvuga nti Eric kumbure yo batabisomye neza ngira nce ku mayange bikeye ingira turaza kubigaruka ko urabona hariho ingingo ya 22 igengerekana yuko abarundi bangana imbere y'amategeko hanyuma bakabafise ububasha n'uburenganzira bungana mugabo uravye ngene bakagomba gukumira abashobora kwitoza kugiti cyabo canke bigenga ica bigaragara yuko haragahaze ica kabiri kijanye cyane cyane n'ibiringo ariho havuye niye naye magume turimwo biranditse neza amasezerano yarusha ko atamukuru w'igihugu cy'u Burundi yorenza imyaka 10 nakuvuga bayigize mu biringo bibiri nakuvuga ko ari kiringo cy'imyaka 5 agasubira kwiyongeza ikiringo kimwe gusa kugira ku izi yo 10 mugabo ubu urumva bamaze guhonyanga amasezerano yarusha bavuye kuri 5 baja kuri 7 icyo ni cyambere cya kabiri biravugwa neza yuko mu masezerano yarusha umukuru w'igihugu mu mabanga ye wafashwa n'ivyegera bibiri ubu bavuze ko azogira ikitagera cya mbere n'umushikiranganje wa mbere igihambaye rero ngaha mwumenya nuko icyo cyegera cya mbere ata mabanga bamuhaye muri iryo bwirizwa shingiro ryimirike.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu rero murangije kumva ni Tatien Sibomana, ni umuvugizi wa UPRONA itemewe na leta mu Burundi. Muri iki kiganiro harimo na Eric Nsengimana, umuyobozi w'ishyirahamwe ryishinze guhindura ingendo mu rwaruka rwo muri Afurika. Bavugaga rero ku mugambi wo guhindura itegeko nshinga mu Burundi, itegeko nshinga ibwirizwa shingiro. Byari rero mu kiganiro muri isanga mushobora kuzakurikira nejo mu gitondo saa 12 ku maradiyo yanyu saa 12 mu gitondo. ya inichigano cha kwa zguna Frederick Mundichish. Maze ronda wa shemie chane, mukomeze mnojeru gwenara diyo Ijwi rya Amerika, murakarama.